Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Diane Nkurunziza.
Ndabahaye mwiriwe nshuti bakunzi ba radio Inzamba agatega kawe muri aya makuru twabateguriye kuri uyu munsi wa kabiri igenekerezo rya rimwe ruhuhuma umwaka w'2022 ayo nayo tuyahere ku ngingo nkuru nkuru yagize. Ubukene bw'igitoro mu Burundi bwabaye ndanse ku masitasiyo ashika cyane yo mu gisagara cya Bujumbura honyine hibonekeje imirongo miremire y'abarondera igitoro, ariko mu ishyirahamwe Interpetrole riza n'icyo gitoro mu Burundi bo barahumuriza ko kuva kuri uyu munsi nyine icyo kibazo cyatorewe inyishu. Urwego rw'igihugu nago rw'urwaruka ngo rwugarijwe n'ingorane zitandukanye zituma urwo rwego rukora nabi. Mu nama y'urwo rwego kuri uyu wa kabiri bavuga ko mu ngorane bafite harimo ko atamategeko ahari agenga urwo rwego. Nayo mu gisata cy'agateka kazi na muntu barasaba ko bokingirwa nk'abandi bantu bose kubera babangamiwe ako kamo kagategwa n'ishyirahamwe ry'abanyamwema mu Burundi. Ivyo ni nyuma y'inyuruzwa n'iyitwa ry'abanyamwema babiri k'Uwimana uheze kaze mwese muri ano makuru.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze. Ibura ry'igitoro rirabandanya kuvugwa mu ntara zitandukanye mu Burundi. Kuri uno wa kabiri hadyo Inzamba yakubitiye mu gisagara cya Bujumbura ku masitasiyo ashika atanu twashoboye kugendera hari mirongo miremire y'abarondera igitoro. Ivyo birerekana ko igitoro cyabaye umuzi wibuye mu Burundi naho leta iheruka kuduza ibiciro by'igitoro. Abiyunguruza abagendesha amamodokari hamwe n'abagendesha amapikipiki basaba leta gutorera umuti icyo kibazo cyabaye akananira abahinga. Ni inkuru ya mugenzi wacu Beni Axel Akana.
Ku masitasiyo atanga igitoro nk'ahahoze hitwa Kingstar iri muri zone Bwiza, Station Top One iri mu Kigobe, Station Mogaz iri muri zone Nyakabiga nta gitoro gihari. Nayo Station Katikati iri hagati mu gisagara cha Bujumbura, Station Kobire iri ku ibarabara bitiriye Ndada ya Melchior uhasanga imirongo miremire barindiriye ko babaha igitoro. Abasanzwe bunguruza abantu n'ibintu bavuga ko badatahura kubona igitoro kitaboneka kandi baradugije igiciro, bakamenyesha ko bibatuma bakora bahomba, bagasaba bijejwe kuja hamwe bagakemura ico kibazo. Abasanzwe biyunguruza bavuga ko bitagiye kuborohera na rijya bari mu bukene butagira izina, bagasaba ko igiciro cyo kwiyunguruza kitoba umurengera.
Muri iyi minsi hariboneketse ubukene bw'igitoro, nta n'umuntu yahora yiyunguruza kuri 2000 usanga ari 3000 naho nyine si bose usanga bariko barakora. Hari abo baturaka kugira ngo nta gitoro bafise kandi igitoro caraduze. Ubucuruzi bw'amavisi naho usanga hari imirongo miremire kubera amavisi menshi ntariko arakora kubera ubwo bukene bw'ico gitoro. Rero naho boduza ibiciro si bose byoshobora korohera, barabe ntibagire menshi kuko hariho bamwe bamwe baheba kwiyunguruza kubera nahabwa atafiko kwiyongera.
Ibintu biruko mu gihe leta iherutse kuduza ibiciro by'igitoro, aho ilitiro ya esanse yagiye ku mafaranga 2,700 yahora ku 2,400, mazutu yavuye ku 2,330 ija ku 2,630, nayo peteroli yavuye ku 2,100 ija ku 2,400 by'amafaranga y'amarundi. Amakuru ava mu bushikiranganji bw'amasoko ntanganguvu bamenyesha ko ibitoro bihari bikwiye, hari habayeho ingorane zijanye n'ubuhinga abasanzwe bazana bagacuruza ico gitoro mu Burundi.
Ariko ishyirahamwe Interpetrole rifise urusha rwo kuzana igitoro mu Burundi rirahumuriza abagikoresha ko kuva kuri uno wa kabiri kizoba cyashikane ku masitasiyo mu gisagara cya Bujumbura no mu ntara hagati. Mu ishyirahamwe Oricome bakabona ko iyo nyishu kwikenaga igitoro izomara umwanya urumera umara mu gihe ubwo burenganzira bwo kunyuza igitoro buzogwa mu minwe y'ishyirahamwe rimwe. Tubibaze twifinekane iwabo.
Mukiganiro yahaye televiziyo Akeza Net ikorera ku buhinga ngurukana bumenyi ku munsi wa mbere, Fredy Ipoma icegera cy'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Interpetrol yamenyesheje ko ibigega by'igitoro bikwiye kugira abarondera igitoro bazokironke kandi mu kiringo kinini.
Ndahumurije abakiriya bacu muri rusange ko bagiye kuruhuka ikibazo cyo kutaronka igitoro. Ububiko bwacu burimo igitoro gikwiye kizomara igihe kirekire. Aho niko makame yacu yariko arapakira igitoro kizokoresha mu gisagara cya Bujumbura no mu ntara hagati. Ntamvu n'imwe rero yo gutura umutwe.
Ishyirahamwe ryishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya Leta Olicom ritunga agatoki ishyirahamwe Interpetrol kuba ariryo nyabuna riri nyuma y'ikena ry'igitoro mu gihugu.
Tumaze amezi n'amezi iminsi myinshi cyane ata bitoro bihari, kuko tuzi neza yuko kwinjiza igitoro bitwara indwi zirenga zibiri, bigenda gute ngo icyo kiboneka mu munsi mu minsi ibiri. Ibi rero batoriye umuti ikibazo kibarababonye, ni ukuvuga Interpetrol na Leta, kubera amatagisi ashaka kubibwa no gufasha igihugu, ariko birengagiza umukene butagira izina abanyagihugu turimo.
Kubwa Gabriel Ufidi, mu gihe iryo shyirahamwe Interpetrol rizoba ariryo ryonyine rifise uburenganzira bwo kurangura igitoro gikoreshwa mu gihugu, na nkeka ibura ry'igitoro rizogumaho mu gihugu.
Ikibazo cya mbere ni uko ukuntu Interpetrol bigaragara yuko ariyo nk'umujandarume aritegeka ibintu bijanye no mu gisata cy'ibitoro, tukivuza ko Leta yo bihagarika ikabikuraho ikareka abandi badandaza bakaza mu gisata. Mbere n'ibi bintu by'uko Interpetrol usanga ifise parke petrolier, ni ukuvuga habika ibitoro kandi ari ibizana, murumva neza ko nabyo nibitagigwa bitabaho kuko nta numwe abikontrola igira ibyigomba. Ikigira kabiri ni uko Leta yo kugurura inzira zose zishoboka zotuma haboneka amafaranga y'agaciro. Kica gatatu ni uko yoshira ikigega cy'intega bizoza cha hagati y'amezi atatu n'amezi atandatu, byofasha cyane igihe ibintu byoba.
Mwo kwibuka ko igiciro cy'igitoro giherutse kuduzwa amafaranga agera ku majana atatu ku litiro, ni ukuvuga gushika hafi kuri 15%. Kubwa Gabriel Ufiri, ibitari bwaboneke mu Burundi. Akaba adakekeranya ko abarangura ico gitoro bagiye kubandanya bungukira ku banyagihugu basanzwe bari mu bukene butagira izina.
Amakuru yageje gushikira Radio Inzamba muri kano kanya amenyesha ko Leta y'u Burundi ihejeje kuduza ibiciro byo kwiyunguruza mu gisagara cya Bujumbura. Itike yongewe ko amafaranga ijana nayo ku ngendo zija mu gihugu hagati uvuye Bujumbura, zose hongewe ko ibice 25% ku giciro c'itike ryari rihasanzwe. Dusabye ko banyamwema bakingirwa mu Burundi kuruta no kuvavanura no kudahana ubwicanyi abagirirwa ako naka mugaterwa n'ishyirahamwe ry'abanyamwema mu Burundi Albinos Sans Frontières. Ako kamo rigateye inyuma y'inyuruzwa n'igitwa ry'abanyamwema babiri ku Imana uheze. Anise bangira inama aserukira imbere y'amategeko iryo shyirahamwe akabona ko hamwe abanyamwema boserukirwa ku nzego zifata ingingo vyotuma abagira ubwo bwicanye n'ayandi mabi bateshwa bagata. Anise bangira inama
abo bantu ko barinze bafashwa ntibaboneka hoye kubafunga ko kumenga ibintu bisanzwe, berekane ko bahamwe kubera bahishe umuntu acacagira abaza muri ibyo by'ubuyobozi byo muri Tanzania abyigira akabitwe dusaba yuko bamaze guhanga biboneka bishobotse Leta kwera gufata ingingo yuko abanyamwema bose kuko mu nzego zifata ingingo bagire icyo bashimye n'abantu babone ko nabo tubashimye mu nzego za Leta. Kubanza kwigisha bene gihugu ku mutumba ku mutumba ingene umunyamwema ashaka gukingirwa kandi bikitwa ko ari umutekano uri mu rwego rw'abubana uri umunyamwiri. Urumva abanyamwiri ubwabo hariho abakuze, hariho abana, hariho abashaje, ubane twe twavuga tuti nk'abana umva ni batoni bobo ababyeyi babo urashobora ko yorori kuca bavuga n'abakuru b'imitumba bakamenya ko bafite abana abanyamwiri bakugira bafashe sekirite yabo, abakuze nabo nk'abafite amatelefone bakamenya ngira baba barakomunikana muri groupe wa WhatsApp cyangwa d'autres moyens de communication bamenyesha ku munsi ku munsi sekirite babona aho basanzwe babaye. Abafashwe bafashwe umwaka wa kabiri kabiyishe bishobotse ngira ibihano byari bihari bakabyongereza kugira ibi bintu byo kudahana bihagarare, kuko kenshi ari bisanga n'umuntu afunzwe ugasanga afite amezi atandatu yarekuwe. Rero uhanga bimwe mureka bagafungika inzira ntimugasoka amazi badasubira kubana n'abantu. Tuje mu bafata ingingo na cane cane mu butungane kuri abantu baba bakoze ibintu by'ivyo.
Tukaba dusavye imbabazi kuri iryo jwi ritari rimeze neza.
nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus. Abahinga mu by'ubuvuzi b'inishyirahamwe impuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri, rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro, bigatuma ibisata bijeje amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu, bituma ingaruka mu by'imibano, ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke.
Akanaka mo ka Radio Inzamba agateka kawe.
Turabandanya ano makuru. Urwego rw'igihugu rw'ugwaruka rwugarijwe n'ingorane zitandukanye zituma urwo rwego rukora nabi. Ivyo byavugiwe mu nama yatunganijwe kuri uyu wa kabiri n'urwo rwego mu ntumbero yo gutegura amatora azosubiriza inzego zari zihari. Eraste Nzosaba arongoye inama nkuru y'urwaruka akavuga ko uretse kuba abarurongoye ari abakozi bakorera ahandi kubera ko badafise umushahara, urwo rwego ngo nta mategeko arugenga rugira nk'izindi nzego. Tega amatwi Eraste Nzosaba.
Naho dushima ibyo twaranguye, intambamye muri urwo rwego ziriho. Intambamye twovuga nyamukuru nuko mubiravye ukuntu urwego rutunganijwe, murazi yuko atagashibuka buke na kamwe ubutwara urwego aronka, yaba ubutwara urwego rw'igihugu, yaba ubutwara mu ntara cyangwa makomine, nta kintu aronka. Ingorane yindi iri muri urwo rwego ni ugusanga urutwara afite akandi kazi. Mubiravye neza birica akazi ubusanzwe uri kurakora ahandi, kuko bitwara ingufu nyinshi kandi bigatwara n'umwanya munini. Nta buryo urwo rwego rufise gotuma rurangura neza imigambi y'ugwaruka, kuko uburyo busanzwe bugenewe urwo rwego ni uburyo bukeyi leta itegekanya, ubwo buragera ku miliyoni 14 ku mwaka. Ubwo nabwo iyo ubukoresheje murajya ama atelier usanga ari atelier imwe cyangwa zibiri. Intambamye rero nyamukuru yagiyeho twovuga ituma mwe n'urwo rwego rutaronka uburyo atanarukuru uburyo, kandi iyo ntambamye ikaba ica iruhuza gukorana neza n'ayandi mashirahamwe cyangwa yashobora kubaha uburyo, ni ukubura amategeko agenda urwo rwego, icyo twakwita cadre legal. Ntitubona imvo zituma babroka inama nkuru y'urwaruka ko rwokwigenga rukaronka amategeko arugenga, kandi musanzwe muzi neza yuko n'urwego ruraba abafasoni cyangwa abana basanzwe bafite amategeko abagenga.
Abakoresha nabo benshi bo mashirahamwe yabikorera utwabo cyo kimwe n'amashirahamwe ya leta ngo ntategekaniriza kazoza abakozi bayo iyo bageze mu zabukuru. Ivyo byashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere arenga iyo mebunyoni kuri no wa kabiri, yabivuze mu gihe hari haramutse hashikirizwa icyegeranyo cy'umurwi w'abahinga ku bijanye n'integuro y'icyegeranyo gishasha cy'umugambi wo gutunganiriza neza abakozi bageze mu zabukuru. Umushikiranganje wa mbere akaba yatanze akarorero ko mu ishyirahamwe INSS aho abakoresha bagera ku bice 60% batatanze amafaranga yo gutegekaniriza kazoza abakozi bayo muri iyi myaka ibiri heze. Umviriza
ariko byanditswe no munsi ndashobora gukurikizwa mu bugaho bw'abantu bagiye babikora. Aho ni ku bijyanye n'abakoresha, abakoresha ni twebwe, ni mwebwe muri hano. Iyo utunze urutoke umuntu umwagiriza rutoye umuraba ko mugaye igikumushika kuraba, icyo gikumu rero kiraba abakoresha babanze bashyiriwe ibintu babone ujya mu gasongo rutoraba abandi kugira ngo ibyo babwirizwa gukora babikore kandi babihagararire. INSS ni ishyirahamwe ryacu, nta kuntu ari twebwe tuyisabota. Tujya kuyisabota kubera iki? Tutamugika ayo mafaranga nk'uko biri. Aho ni ku ruhande rw'abakoresha, ni ku ruhande rwa leta, ni ku ruhande rw'amashyirahamwe ya leta, ni ku ruhande kandi rw'abikorera utwabo nabo bafise abo bategekaniriza kuziganiriza bategekaniriza kazoza kabo nabo ntibabakotiriza, hanyuma tugasanga tuko turahohotera agateka k'abakora. Ku ruhande rw'abakoresha icyo ni kimwe, mugabo ku ruhande rw'igisata cyashinzwe kugira ngo gishobore gutunganiriza abo bakozi bashobore kuzoja mu karuhuko k'izabukuru bafise udufaranga bazinanije tubashikiye, naho harimo udutozi tubwiriza gukosoramo. Ikindi gira kabiri ni uko mu ikoreshwa ry'ayo mafaranga dusanga harimo ukutubahiriza intwari ibereye itegeko rivuga 10%, abakoreshwa barenga 15%. Murumva yuko n'ubundi kimwe kibwirizwa kubaho, niba uri ukomukoresheje amahera ibice bitanu by'ikinogo ibice bitanu ku ijana icyo nacyo mukugifuza nuko yisunga itegeko ikindi nacyo ni uko byagaragaye yuko muri iyi sesi aho kujya gufata amadeni mu mabanki abiri kuri we hari abagiye boroherezwa bakabahereza amadeni atagira adasaba inyungu ku kigega cyo guteganyiriza kazoza abakozi bishyiriyeho uno munsi bikagaragara yuko hariho abatarari hambere igiye n'ahandi abo bantu birasaba ko barohorezwa ikimuri naho haba ku murango mu bamuriki haba mu bamuriki bakabarishyura amafaranga
nino ngaha duciye dusozera amakuru twariko turabashikiriza dukengurukire mwebwe mwese mwayakurikiye Diane Nkurunziza nayabashikirije ndabifurije kururanirwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha.